Mandanye kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumena Joy Diane na Hazendongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abanyepolitiki n'abaharanira agateka kazi na muntu bahunze igihugu n'abari hagati mu gihugu cy'u Burundi ntibariko barahuriza ku mugwi mushasho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sévère.
Umugwi hamwe n'uyo kugira ukore uko haba hariho ituze mu gihugu hariho amahoro n'umutekano kugira ngo abantu babonye ibyabaye muri kahise by'amabi anyuranye babivuge umutima uri mu nda tawubarara ku mugono.
Uyu ni Charles Nditije wo mugambwe Uprona utemwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga hahagaze kuri uyo murwi mushasha ujeje kunywanisha abarundi no kuvuga kuri CVR turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko abahinga mu kwibira mu mazi batoye ibiziga 31 by'abantu mu kiyaga Victoria nyuma y'aho ubwato barimwo bagiye kwinezerereza bwibiye muri kimwe mu isanganya ryo mu mazi rimaze guhitana abantu benshi mu gihugu cya Uganda. Ibitegire by'abapfuye bishobora no kwiyongera. Ubwo bwato buvuga ko bwari butwaye abantu barenga ijana bari biyongereye inshuro zibiri ko bwari bwemerewe gutwara igihe bwihindukiza buribira mu kiyaga hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashikirije abicije ku rubuga rwe rwa Twitter ko yategetse ku bwato bwose muri ico gihugu bwo kwandikwa hakoresheje ubuhinga bwa none kandi ukagenzura ku buryo igihe cyose bumenyekana amazi burimo n'igituma buhari. Museveni asigura kandi ko bene ubwo bwato bazohanwa kubwo kwanjanjwa ku buzima bw'abantu. Ariko igipolisi cyatangaje ko bene ubwo bwato umugabo n'umugore wiwe hamwe n'umudereva wabwo bose bapfiriye muri iryo sanganya. Amasanganya y'ubwato arakunze kuba mu kiyaga Victoria gikikujwe n'ibihugu vya Tanzania, Kenya na Uganda. Abantu barenga 200 barapfuye mu bwato bwibiye muri Tanzania mu kwezi kw'icenda nabwo bwavugwa ko bwari butwaye ingenzi zirenze urugero. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika barahagaritse uruja n'uruza rw'abantu ku rubibe hagati ya San Diego muri Leta Zunze za Amerika na Tijuana ni muri Mexico. Inyuma yaho bimukira bagerageje kwinjira ku nguvu muri Amerika ejo kwa Mungu. Abagabo barenga 500 abagore hamwe n'abana barabomoye ku nguvu uruhome rw'abapolisi ba Mexico bituma abasirikare ba Amerika ku rundi ruhande barasa ivyuka bikoroza amosozi mu gihe kajugujugu za Amerika nazo zariko zirakizura ikirere. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ryashikirije ko umushikiranganji wa Mexico w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko igihugu ciwe kizosubiza abimukira 500 bashatse gukoresha ingufu mu bihugu baje bavamwo. Ayo makuru avuga kandi ko Mexico itegekanya kurungika abasirikare guhangana nabo bimukira. Ahatwibutsa ko abimukira bashika 5,000 bava muri Amerika yo hagati bashe muri bo bahunga ubukene hamwe n'ubwicanyi mu bihugu vyabo bashitse mu gisagara ca Tijuana gihana urubibe n'ubumanuko bwa Leta ya California inyuma y'urugendo rurerure bakoze baciye muri Mexico araheze imisi. Urusiya bwarareshe ubwato bubiri bwa Ukraine bwongera butembagaza ubwira gatatu nibahari yirabura ejo kwa Mungu bwagiriza abanye Ukraine kwinjira mu mazi yabo batabimenyeshejwe. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko 6 bari muri ubwo bwato bakomeretse kandi barahakana ko ataki bibakoze bagiriza Urusiya agasomborotso. Uko gushamirana kwatanguye igihe ubwato bwa Ukraine bukwega ubundi bwari buhereje ubundi bwato bubiri bw'intambara buva ahitwa Odessa nibahari irabura buciye ahitwa Kerch-Sret ku kivuko cya Mariupol nibahari ya Azov. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaciye atuma ku inama yihutirwa y'abashikiranganji bajejwe iby'intambara mu ijoro ryo ku Imana. Nawe Nikki Haley ambasaderi yahoze wa Leta Zunze za Amerika muri ONU yashikirije mu butumwa bwa Twitter ko inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yatumwe ko kuri uno wa mbere. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turacari ku mirongo migufi ya shortwave mu kurindira ko dutezurirwa mutwumva kuri metero 25 31 na 41 kumugora ni metero 19 na 22 ahandi mukunda mushaka kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu muntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze abanyepolitiki n'abaharanira gateka kazi na muntu bahunze igihugu n'abari mu gihugu hagati ntibahuriza ku murwi mushasho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR bamwe bavuga ko atacize rutanga kukurongowe n'uwahura twara mu rugutunganya amatora yavyaye Indiane Uburundi burimo kandi hakiri n'ivyaha bikorwa nk'ivyo muri kahise abandi nabo ku ruhande rwabo bagasigura ko uyu mugi ugwi ugizwe n'abantu bafise uburambe mu gikorwa c'ubutungane bw'inyuma y'intambara kandi binyankamugayo gutyo bakabona ko iyo murwi uzokora akazi kawo neza mugenzi wacu akore Nairobi Eroje wirika neza yavuganye na bamwe muri bo maze adutegurira ino nkuri kurikira
Abakomiseri 13 bashasha bagize umugwi w'ukumenya ukuri no kurekuranya server bemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi ku munsi wa kane w'indwi heze indwi muri bo bava mu bwoko bw'abahutu batanu mu bw'abatutsi umwe nawe mu batwa urongowe na Pierre Claver Ndayicariye yahora atwara umugwi seni utunganya amatora Kubwanshehe niko yagize arongoye ishira hamwe ligiteka ryandi hagati ya kazi na muntu uyu mugwi ntacize rutanga aratanga imvo
ubu rero abarundi ashaka kwibaza bati none uyu mugwi ugiye gutwagwa n'uwuzwi ko atotinya kuvuga ko ikintu cera kandi cyirabura azwi nk'utera muri aya makuba igihugu kirimwo gihitiyemo aha tuvuga Pierre Claver Ndayicariye amakuba y'u Burundi yatangwa avuye ku matora yararongowe n'uwo mushinga nta 2015 ubu rero bamuzanye bazi ko abarundi benshi bahunze abandi bakicwa kubera amatora yabaye ashigikiwe n'uyo muntu bavuga ko amahinyi yagiye arayaranga ndetse mbere nawe nyene atatinye kwerekana ko ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu hari atatwara umugwi turiyumvira ko agiye kubandanya uko yahora akora ashimisha uwamushizeho
mugabo Jean Hakizimana arongoye ishyirahamwe Folicone isanzwe ariko anana Sever asanga izimvo zidafashe
suko tubibona ahubwo twibaza ko aje nk'umurundi azokora yisunze ineza ayigihugu n'ineza y'abarundi bose atanu umwe akumiriwe tikaza rero ko n'ukuri bazoshika ku kuzobukuri yako abarundi bose ukuri gushobora kuzofasha igihugu kuva mwibi byagiye byazingamika igihugu cyaje kunyangwa cy'agateka kazi na muntu twibaza ko atankeka azobikora nk'umurundi atazobikora nk'umunyamugambwe kanatsinda umugwi agiye guserukira urafise ibiwugenga retwaza ko amategeko azokubahirizwa
ayo mategeko umunyapolitike Charles Nditije yemeza ko ari mutunenge twinshi mbere mu nama nshingamateka n'umugwi badasigana ba Iprona bari kumwe ntibayemeje igihe yashirwaho
umugwi hamwe n'uyo kugira ukore uko haba hariho ituze mu gihe hariho amahoro n'umutekano kugira ngo abantu babonye ibyabaye muri kahise by'amabi anyuranye babivuge umutima uri munda tawubarara ku mugono mugabo no munsi abantu bavuga ibyabaye muri kahise na cyane cyane hariko haba amabi akomeye kuruta ibyabaye muri kahise kandi akigwa n'ubutegetsi buri ko ugomba kumenya ukuri kwa kera ukagomba kwiyobagiza akabikabishe buri ko burakora cya kabiri uyu mugwi wishigwaho washyizeho n'itegeko novuga shuramye bakuyemo inkingi ikomeye kuko bakuyemo ubutungane umuntu yabuze wiwe umuntu yahekuwe ko kuri kutarimwo ubutungane ndaco kuzokumumarira byongeye kurekurira abantu ikivunga umuntu atemeye ngo asabe ikigongwe cyangwa babone yuko agikwiye abarundi bazoheza ngo banywane nico kimwe no kurimira kugwira niko no bivuga
ariko Abdul Kasim arongoye umugambwe ipedezi ga mibanga yibaza ko atawukuye kugira amakenga
twihweje uhinga bamwe bamwe bafise mu bijanye no gutatura amatati mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara turizereza yuko uwo mugwi mushashe ubasha ukumenya ukuri no kurekurirana na severe uzorangura neza ibikorwa ushinzwe aha twovuga nka bamwe bamwe basanzwe bakorera kuri ico gisata twovuga nka arizi batungwa nayo Deo Hakizimana eka no mukuru w'uwo mugunyene ndayicariye Pierre Claver nabandi bari mu rya mugwi turabona yuko ari abantu basanzwe bafise ubuhinga kunywanisha abantu kubyo re twibaza yuko igikorwa muri imyaka bafise bazokirangura neza noneho abarundi tukashura kumenya ukuri eka mbere kandi noneho turavye n'itegeko uno munsi rigenga urya mugwi wa Severe turabona yuko ryo ritomoye gusumba kumwaka kumwaka tuzaza turonka icegeranyo c'ivyo bashitseko maze nabandi bashobora guterera baterere bose
nditije hari cha hanura
amahoro nitude nibyaboneka tuze tubone gushaho umugwi uje kumenya kuri no kurekurenga urimo abantu b'intungane babashinga ntahe batamirwa ijambo kugorore bwa dufise ibwirizwa rimeze neza dufise kandi nibihe byiza atawutinya kuvuka kuri kugira ngo agira ati baca bacu mutwe ninarivuga ninarimena riramena gatwe
ubwishingwa mu 2014 wa mugwi wari wahawe gutohoza ku vyaha vyakozwe kuva mu 1962 Uburundi bwikubukira gushika 2008 umugwi wa nyuma ari wo FNL igihe wahagarika intambara ubuzotohoza kumabiya baye kuva mu mpera z'ikinjana cha 19 abadagi binjira mu Burundi eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
tukiri ku makuru y'Uburundi umushikiranganje w'ikigega ca leta aragabisha abanyamitahe basaba uturusho mu kigo ca leta kijeje korohereza abanyamitahe API ko bazohanwa hisunzwe amategeko mu gihe bazorenga ku masezerano bazoba bagiraniye n'ico kigo Domisiano ndiho kubgayo yabivugiye ingoza aho yari kuyugurura icese hanishwa gurishwa y'imisi itatu ryatanguye ku munsi wa kane hari ku mugwa mukuru w'intara yangoze mu Burundi inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ikigo cha leta kijejwe korohereza no gufasha abanyamitahe API chatunganije iryo hanishwa gurishwa kifatikanije n'ishuri kaminuza ritanga ubumenyi mu bijyanye no gushinga hamwe no gutunganya amashyirahamwe ESG Leonard Sezibera arongoye ikigo API avuga ko hari byinshi byakozwe kugira abanyamitahe boroherezwe mu Burundi bikwiye
tutanga burundi umwe umwe aya mategeko atatu yakozwe na leta y'u Burundi kandi yemejwe niba inkuru y'isi yose biciye mu rwego rwa doing business amategeko nayo akaba ari ubwa mbere kugabanya amafaranga ajyanye no kwandikisha amashyirahamwe mukaba mubizi yuko yavuye ku 140,000 akajya ku mafaranga 140,000 gusa kugira tworohereze abantu bashinga amashyirahamwe ubwa kabiri aho gushyira ahabona ibyerekeye gutangwa kw'impusha zijyanye no kubaka n'inyubako ubwa gatatu hariho gushyiraho amategeko yohereza cyane umudandaza yahombye aya bishaka homba cyo bita mu gifaransa insolvabilité du commerce
iyo hayanishwa gurishwa ryabereye mu ntara ya Ngozi imaze gutera imbere mu bucuruzi buramatari w'intara ya Ngozi amenyesha ko iyo ntara imaze kugira abacuruzi barenga 50 baje kurangura mu bihugu byo hanze ibi byateye kwibaza mu mushikiranganje w'igigega cya leta ko hari icyo abo badandaza babagenda bashoye muri ibyo bihugu mu bisanzwe bihingurirwa mu Burundi Domisiano ndiho kubgayo arongoye ubushikiranganje bw'ikigega cya leta asaba abarundi guhurumbira ibihingurirwa mu gihugu cyabo imbere yo kubikundisha abanyamahanga
abarundi yo mubwiye kugura iki kidandazwa cyahinguriwe ngaha akubwira ko atakizeye none niyo batakizeye mugomba kizegwe nande ugasanga n'uwo nyine yabihinguye ku mbura isi wari karabikoresha none mugomba bizokwizegwe nande rero nibaza yuko abarundi twohindura ingendo tukumva neza yuko ibihinguwe ngaha mu Burundi bifite by'ukuri agaciro nk'uko n'ibiva hanze biba bimeze gusi turetse yuko n'ibyo biva hanze rimwe rimwe ku mbure tudashobora kwama dufise uburyo
iyo ndongozi iranagabisha abanyamitahe bafisha ubusa uburusho bahabwa n'ikigo API
icyo tubasabye nuko mwokurikirana neza uburusho mutanga kugira ngo amashyirahamwe aburonze akore ibyo yamenyesheje ababirenze ko nabo baheze bahanwe kandi basubize mu kigega cya leta amahera ajyanye n'ubwo burusho ibi turabivuga kubera turazi neza yuko hariho amashyirahamwe avuka kugira ngo aze kononera ayandi bakagenda bakaronka ubwo burusho ugasanga ibyo basabye biri ku isoko ugasanga ibyo basabye nibyo byagiye kubaka amazu yabo ibyo bica bituma ba bandi baronka bwa burusho bagomba gukora nabo baca basubira inyuma aha rero turasabye neza yuko ababijejwe na cyane cyane ikigo API n'abandi bubikurikirana
abanyamitahe bitavye iryo hanishwa gurishwa barashima ingene bashigikirwa na leta hamwe n'ikigo API Xaveranzo Mukunda yaserukiye ishyirahamwe rihingura imitobe mu vyamwa, avuga ko bifuza gushorera hanze ivyo bahingura, ariko haragahaze asaba ko leta yohinyanyura ku kigo BBN kijejwe kwemeza ko ibifungurwa bihingurirwa i Burundi bikwije ibisabwa.
Icyo dusaba rero bokongereza nuko bokongereza ingufu na cyane cyane kigo BBN kugira ngo dushobore kwemererwa gushora mu bihugu byo hanze, kuko hari ibihugu byo hanze ubitemera cyane ivyakorewe mu Burundi byitwaje yuko kigo BBN hari utugorane gifise. Rero leta nishyira ingufu mu kigo BBN na cyane cyane API abari bifatamo uruhara, kuko nije ryo korohereza abanyamitahe niyo yokwegera cyane kigo BBN.
Tukiraho nyene mushya Rubenyand ajejwe ineguro y'imigambi mu ihinguriro Rugoforam rikorera mu ntara ya Cibitoke rihingura amavuta akoreshwa mu bimoga mu gitegwa bita pacuri gituruka muri Aziya. Kiretse ingorane zihariye ico kigo gifitaniye na leta Ribe agaruka kugahaze mu vy'amategeko.
Kujanye n'amakori urasanga kenshi abagwiza tunga abanyamitahe bariko barakora mugabo ugasanga amategeko amwamwe kujanye n'amakori ntiyamenyekanishijwe, ugasanga rero ariko harabankugu cererwa gutanga amakori n'iki bikacabizana ivyo bita ama penalty.
Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco ndarinze arakenuye. Tuva ingozi duce twerekeza muri komune ya Musigati neza na neza mu ntara ya Bubanza, ariko turacari mu Burundi. Hakomeje kuvugwa ingorane nyinshi mu ngo zirimwo abayoboke ba Zebia, ni mu gihe hari abakenyezi bagituratura nyuma yo guhunguka bava mu gihugu cy'u Rwanda kuko basanze hari abandi babasubiriye mu ngo. Hido Nido na mugenzi wacu i Bubanza, Diane Ndonse.
Bamwe mu bakenyezi bayoboka Zebia ngenda ku mana baheruka guhunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ntibarasubira mu ngo bari bubatsemwo. Maniranzi Jacqueline numwe muri bo. Ijwi rya Amerika ryasanze ku mutumba wa Masare muri komine Musigati, atwiganira uko abayeho.
Jewe narashitse aratwakiranye naranyakira n'abana mu rugo, afise ubundi mugore akira kabiri. Ibyabaye ndibaza Burundi bwose bwarabyumvise, hanyuma ndashika mu rugo. Ariko rero kubera ko inzu ni ntoya ifise icyumba kimwe, hama je nabwiye ati rero nyubakira inzu nshobore kureramo abana b'iwanje.
Yayibubakiye?
Oya, ntayarubaka, ndacyarindiri. Nkubuje nakubwiye ko ntari muhira, nsabye ndarahantu.
Ibintu biruka ko mu gihe mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasabye ko itegeko ry'uko atamugore cyangwa umugabo yubakana n'urenga umwe yubahirizwa. Umwe mu ndongozi z'umutumba wa Masare ugwiriye ko abayoboke ba Zebia, Hakizimana Sikeri, avuga ko ugutunganiriza uwo mukenyezi ari kibazo kibarengeye.
Webwe kuwa taba mu nzu twarahanuye umugabo wiwe tinamuhinzu yiwe hamakoya nkako amutahira amubahirize ko afise uwundi mugore namwubahirize uya muhinzu yiwe hama mureke kwa afise uwundi mugore ati namwubahirize nta ngorane. Ariko uwo mugabo nawe yavuze ati jewe nanje nta mugore aza kumpa amategeko aje mu nzi wanje nzomutegeka nshaka ntahi wiwe. Uyu wundi mugore nawe akavuga ati nanje azoshatsa kutahaho ndi sinemera.
Uri mwebwe ico nico nshaka mu gitatura nka muntu wa
ico kibazo nicugwe guko hejuru kuko hejuru barakizi. Bavuze ati abo bagore baje muri zongo zabo bantu birukane twedusha tubasohora mugabo kuko ari kibazo kizwe kugera kwa bura matari cuko abo bagabo bazanya abagore kuko aba babataye twebwe ntishobora gusha dusohora abo bagore babungabunza abo bagabo.
Mu bakenyezi baharitswe hari umugwi wase ko usangira umugabo n'abagore basanze barabasubiriye. Hakaba n'abandi bavuga ko uretse ingorane zo kubaho ataco bibatwaye.
Shitse inzu nari nasize tubamo yarasohoye uwo mukenyezi wiwe aramurabira handi hantamushira, hama nanje arashikiriza inzu y'iwanje cyangwa mamba mu nzu y'iwanje nawe aramuhigira handi hantaba. Twese turi babira dutunze twese.
Ntangorane mugira batunze muri babiri.
Ingorane nawe urazi ntizibura kubera urabona n'ubuzima ubu buragoye. Mugabo ntangorane mu bisanzwe nkaje nko ku ruhande rw'uwanje ntangorane ndende fisi.
Nubwo biruko umuhanuzi wa Musitaneri wa komine Musigati ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano, Hakizimana Sirasi avuga ko bama mu manza z'amatongo.
Nk'amatongo bari basanzwe bafise ucusanga wa mugore yaza mu nyuma yayacokeyemo ariwe ariko arayarima, hanyuma wa wundi nawe yagarutse agacacaka gusaba ya matongo yongo yasubireko kandi bitagikunda. Ugasanga rero ni ntambara z'amatongo, ni ntambara zo mu ngo, eka ugasanga ni bibazo bigoye guca umuntu atorera umutubwo nyine.
Ariko rero amategeko arabitomora neza ko mu gihe umuntu yavuye mu rugo adasezeye uwo bubakanye akamarikira ingo kirenga amezi abiri bifatwa nk'icyaha cyo guturugo. Icyo nacyo gihanishwa umunyororo w'amezi abiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 250,000 cyanke kimwe muri ivyo nk'uko amategeko abitegekanya mu ngingo y'amajana 556 yo mu gitabo mpanavyaha. nubwo biruko kubwo mushingwa manza nikeze nirameba abona ko inyifato yo kuzana abandi bakenyezi kubagabo batawe isa no kurenga ibigo kuko bagifitanye amasezerano n'abambere
amaze kubona ko yamuhebye niyo cyashoka azana uwundi mu gihe ubugeni bwa mbere ko yamuhebye utarafutwa amaze kubona ko ubakanya mutaye ateke ituru utungane akamenyesha uko bimeze kavuga ko ubakanya mutaye hanyuma agaheza kagigwa na cacaha cyo guturugo kimaze kuba ntabanduka niho aheza gacha saba kwa ukana ubwo bugeni bwana gugu hanyuma agashobora kugira ubundi bugeni
aha rero umuntu akibaza nimba umugabo atoca yitwara mu butungane agasaba kwa ukana navyone uyu mushingwa manza nikeze avuga ko bitoroshe mu gihe uwo mukenyezi wiwe batabihurije ko vyongeye bitoroshe ko mu gihe mu vyemezo umugabo ategerezwa kwerekana ko yigeze kwitura ubutungane abumenyesha ko umugore yamutaye aha tukibutsa ko aba bakenyezi bagarutse inyuma y'imyaka itatu bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bananiwe no gukurikiza amategeko yacu kubwo kwizera kwabo kwamuka kuri ze byangenda kumana iyo nkoye muri Ekleziya Katolika mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Igisata cy'inyigisho mu Rwanda kivugwamo abanyeshuri biga ibijanye n'uburezi bw'abana bagitangura amashuri maternelle mu rurimi rw'Igifaransa basaba leta gushira ibijanye n'ivyo biga mu mbonerahamwe y'imirimo y'abarimu. Ivo n'imvano y'ico kibazo uko trifashe mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu mu Rwanda Themistocle Mutiji.
Icyo kibazo kiraterwa hanini nuko kugeza ubu hirya no hino mu Rwanda nta mashuri y'incuke ya leta harangwa, ahari nayigenga ayashinzwe n'amadini ndetse n'imiryango nterankunga cyangwa se ababyeyi bishyize hamwe bakiyemeza kujya batanga amafaranga ayakabafasha kwishyura umwarimu bakurikiranira abana bageze mu gihe cyo kwiga mu y'incuke. Ibyo rero bigatuma bizi ibijyanye no kwigisha abo bana batibona kumbonera hamwe y'imirimo leta itanga, kuko nyine nta mashuri bakabaye bigishamo ifite. Iba ariko biraca intege aboherezwa gukurikirana bene ayo masomo ku rwego rw'amashuri yisumbuye.
Tugira ikibazo cyo kurangiza ntitubona akazi nk'abandi biga mu yandi ma opsiyo. Ibyo bigatuma tugira n'intege nkeya zo kuba twabwiriza n'abandi bari hasi yacu gukomeza isilamu ry'uburezi bw'abana b'incuke. Uretse ko wabona amahirwe yo kubona akazi nko mu kigo cya prive, ahantu bashinze agashami k'ishuri wenda nk'urusengero, nta yandi mahirwe ufite yo kubona akazi ka leta.
Uwo n'umwe mu biga ayo masomo ku ishuri rya TTC Mururu riherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uretse no kuba ntaho bisanga mu mbonerahamwe z'imirimo ya leta ipiganirwa, ntibanahabwa amahirwe yo gukomeza amasomo ku rwego rwa kaminuza nkahabwa abandi. Abo rero bagasaba ubutegetsi kwiga ku kibazo cyabo.
Hari nabo tuba twarushije amanota abo bagakomeza twe ntidukomeze. Ibyo rero bikatuma tugira ikibazo cy'ibyo twiga niba bidafite agaciro, tukibaza niba kukibazanye ishami ry'uburezi bw'abana b'incuke ntibaduhereze amahirwe yo kuba twakomeza ngo tugire uburezi burenze kubwo tuba dukuye muri secondaire.
Icyifuzo nuko leta yadufasha byibuze natwe tukabasha kujya mu mubare w'abantu bahembwa na leta, tukajya twigisha tukabana akazi tukajya gukora ibizamini ku karere kimwe n'abandi, noneho natwe tukabona umushahara kimwe n'abandi, tugahembwa nk'umwarimu akazi kacu tuba twakoze.
Inzego zishinzwe uburezi aha mu Rwanda nazo zemera ko cyari ikibazo, zikavuga ko zigiye kugishakira umuti cyo kimwe n'ibindi bigaragara mu mashuri nderabarezi. Dr. Isaac Munyakazi, umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi, ati
ibi bavuga by'uko mu by'ukuri biga ishami rishingiye kujya kwigisha mu mashuri incike ntibabona akazi, rimwe na rimwe bajya gupiganwa ntibahabwa akazi kimwe n'abandi. Ibi ni kimwe mu bibazo dushaka gukemura bishingiye no kongera imbaraga kuri izi za TTCs. Kugira amashami dufitemo yose twashyizemo ko tuyakeneye, nta mpamvu yuwakwiga muri ayo mashami wavamo ntabona akazi, kandi ari twe twamwigishije kandi twaramwigishije twifuza ko azaza kudufasha.
Ababiga ibijyanye n'uburezi baragaragaza ingorane zishingiye ku kutabona imirimo ijyanye n'ibyo bize, mu gihe Minisiteri y'Uburezi aha mu Rwanda nayo igaragaza ikibazo cy'abarimu benshi bari mu burezi batarabwize nka kimwe mu by'ibanze bidindiza ireme ryabwo. Iyi ikaba yaratanze igihe ntarengwa cy'imyaka itatu cyatangiranye na 2016 ngo abo bose babe bamaze kwihugura mu bijyanye n'ibyo bakora, ibitari ibyo batakaza imirimo. Icyakora kubigisha mu incuke w'iki cyemezo gishobora kutazoroha gushyirwa mu ngiro, na cyane ko abahakora atari abakozi bayo. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa amashuri yisumbuye nderabarezi agera kuri 16, kandi yose niko buri mwaka ashyira hanze abarangije amasomo muri iri shami rijyanye no kwigisha mu mashuri y'incuke. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
tukiri mu Rwanda mu kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'ubuhungiro. Abarundi kazi bahungiye Kigali barakora imyuga itandukanye, abandi bakobwa batamenyereye akarona ku mukobwa katinyama kazitunganya neza kongera kazidandaza. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yishikiye ahakorera uwo mwuga amuyagira ivyiwe.
Tuhadandariza inyama hano.
Ninje mu iduka ry'inyama mu isoko ya Kimironko mu gisagara ca Kigali, ndasanze umukobwa yambaye itaburiya yera kuko atashimye ko tumuvuga amazina, reka tumwite Beatrice.
Eko inyama z'inka n'inkoko n'amafi.
Icatumye Beatrice ahitamwo gukora umwuga na we nyene avuga ko utarumenyerewe gukorwa n'abakobwa, nuko yashaka kuva mu buzima bwo gusega utuntu twose nk'uko yabitwiganiye. Avuga ko mu minsi ya mbere vyamugoye nk'umukobwa yahunze ari mu mwaka wa gatatu muri kaminuza.
Nabitanguye vuba pe, ntabwo kandi nari umunyeshure aho mu ngino nta kazi nari mfise, nari nicaye muhira ikintu cyose saba bigaragara ko ngomba gukora kano kazi kugira ngo ushobore gukomeza mbaho. Navyo birimo amahanga arigisha tishigenge, kuko iyo uri wanyu nyine uburi wanyu ushobora gukoresha diplome yanje jikampa kazi. Mu gihe rero turi hanze diplome yacu tatidufashije niho tuvuga ko amahanga yigisha. Je numva ndishyereye aho kuko ashobora kumfasha, nkashobora kuronka isabuni, nkashobora kuronka icyo mfungura, nkashobora kuronka utuvuta tunisiga nta kibazo.
Ubu Beatrice asigaye yaramenye n'amazina y'izo nyama zose, avuga ko ubu ata kibazo na kimwe bimutera kuko yamaze kubona ko ari hakuru uburaro n'uburamuko.
Ubizi inyama ndazibingereye nta kibazo. Iyi bayita jare mama, iyi bayita kotereti. Kotereti stadira ni inyama ya hano ku mugongo w'inka. Iyi bayita urubapfu. Ijya ni umurizo, umurizo twese turawuzi nta kibazo. Hari ego baragura nta kibazo. Iyi ni itako ry'inka n'uryamiro mu Kinyarwanda. Hari rero n'iyindi yo kukuboko hano bayita urushyirwa kaboko, ariko yashize ku munsi iyo byagenze neza harawo usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 50-60 hafi aho byagenze naho biba 10 nta kibazo, ariko naho nyine uwo munsi ndishima nagora.
Izo nyama ni nabo zikata akazitunganya neza, ahari ariko arakata inyama akoresheje ibyuma vyabigenewe.
Hagiye umukiriya bivana niyo ashaka. Iyo ashaka kotereti hano urugurura gutyo.
Inyama urayifata nyine ukayikata?
Inyama ndayikata nta kibazo, ndayikata ntacyo bitwaye. Ego ntagorane, nta kibazo na kimwe biba bitwaye.
Iruhande ryiwe hari umusore w'umunyarwanda niwe mufasha kudandaza, cyane cyane niyo hageze mu bikorwa adashoboye nko gukata amagufa n'ibindi. Yemeza ko umukobwa wa mbere yatanguye kubona akata inyama ari uwa Beatrice.
Natangiye kubona vuba, nta nubwo bimaze igihe, ntabwo bimaze igihe.
Wabiboneye
hano? Iyi nabiboneye hano. Mbese nyine hanga twarabyakiriye n'ibintu bisanzwe ni nk'ubu. Ariko noneho ku ruhande rumwe ni byiza, kuko uramutse uvuze ngo urarwaye mbere yamugambwa ngomba gukinga bushere, ariko urwaye uri kumwe n'uyu nguyu akibazo kiba kigoye kirimo ntacyo. Njye mbibona neza,
araza gukata inyama neza kweli.
Yaraza gukata inyama akamenya kugarura byose arabikora, kuko wenda hari amagufwa atamenya gukata.
Uwo Mwigeme ahamagarira abagenzi we kutagaya akazi mu gihe gashobora kubeshaho umuntu.
Ubuzima bwarahindutse sico kimwe na kera. Dufate nk'ababyeyi barashobora kudusiporta nk'abana b'abakobwa, kuba uyu buzima buragoye, ushoboye kuronka ahantu ushobora kugurura kigwa ukaronka ikintu ushobora gukora icyo ari cyo cyose, byaba byiza utagaye akazi. Akazi kabi umwuga mubi yego ni uwo kuroga, ni uwo kuroga umwuga mubi, ariko si uwo kuroga gusa, ni umwuga ahanini, ni umwuga atacugufashije atacuguhaye.
Inyama zidandarizwa ngaho Beatrice azitumako mu mabagiro atandukanye. Mu nzu yiwe akoreramwo yarashizeyo n'ibikoresho vya none vyo gutunganya inyama, avuga ko bimufasha no gutunga abatoya biwe. Amenyesha mbere ko hamwe hagize abashaka ko yobigisha umwuga ko bomwegera kabafasha, yamara asaba ko babonetse n'abagira neza bomufasha kongereza umutahe canke agakorana n'abandi bakora ibindi ko vyo babyiza kurusha. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenewe no kuri uduce dusozereye ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunzi mariko muratwumviriza. Magbire ya Bero yegeranije amajwi, hama Engineer National yashikana ngahe iwanyu. Nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri mikro, tuzongera ejo nkaho twahereye.